Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Icegeranyo cyawo cyafashwe n'inama nshinga mateka ko gihengamye kandi kidakwiye. Umugujejwe agateka kazi na muntu mu Burundi CNDH washikirije ico cegeranyo cy'umwaka w'2021 kuri uwa kane, bukaba bwari ubwa mbere uwo mugwi urongowe na Sixte Vigny Nimuraba wemanga ko hari abarundi bicwa abandi bakanyuruzwa n'abari mu nzego za leta. Abizi by'amategeko babivuga kwiki? Nivyo tubashikiriza muri iki kiganiro ku isoko cyo kuri uwa wa 19 ruhuhuma mu 2022. Muri kumwe na Emile Nibasumba, ndabahaye ikaze. Mu cegeranyo cyashikirijwe mu nama nshinga mateka kuri uwa kane, urongoye umugwi w'agateka kazi na muntu CNDH Sixte Vigny Nimuraba yavuze ko harabishwe abanyurujwe hamwe n'abapfungiye ubusa n'inzego za leta mu 2021.
Au cours de l'année couverte par ce rapport,
muri uwo mwaka twakoze ko icyo cegeranyo umugwi CNDH watohoje abantu 22 bagandaguwe, abashika 35 muri bo bakaba babanje kunyuruzwa barabugwa irengero. Ubwa kabiri ku bijyanye n'amabi afatiye ku gusindikarizwa ubuzima, umugwi w'igihugu wigenga ujijwe ateka akazi na muntu wamenye abantu indwi baborejwe igufa. Ku bijyanye n'uburenganzira bwo kudapfungwa ku karenganyo, umugwi CNDH wamenye abantu 22 tano bapfunzwe hadakurikijwe amategeko mu gihe twari ko turagendera amabohero. Dosiye zabo zaciye zishyikirizwa ababijejwe
kubera ko icyo cegeranyo kiba cyahawe abashinga amateka imbere y'uko abakigize bagisigura. Urongoye inama nshinga amateka Daniel Gerase Ndabirabe yari yakiyamirije urongoye CNDH ataratangura kuvuga.
Tumaze gusoma iyi raporo narabonye ko ari ya raporo déséquilibré, ni ukuvuga raporo ivuga ikibazo cya droit de l'homme ni ikibazo kiba hagati y'impande, ariko tugasanga ko muri iyi raporo muravuga n'ibyo leta yakoze ukanabishima, mukavuga n'ibitagenze neza bimwe bimwe muga mukavuga leta, ariko ku rundi ruhande ntiruboneka.
Janvier Bigirimana ni umwe mu bize ibijyanye n'amategeko, avuga ko uwo mugwi wikubisa gashi naho utashitse kubitigira inyavyo by'abahungabanirizwa agateka kabo.
Uwo mugwi biraboneka yuko hariho akigoro wagize mu kugerageza kudoma ku rutoke amabi yakorewe abarundi, cyane cyane ubwicanyi tutibagiye no kunyuruza abantu bikogwa n'inzego z'umutekano na bamwe bamwe mu mbonerakure n'abarongoye iby'intwaro mu gihugu. Nivyo ntibashoboye gushikana ku rwego amashyirahamwe yigenga hani akazi na muntu yashitseko, kuko ibitigiri vyabo biguma biri munsi, ariko biraboneka kandi yuko hariho akigoro bakoze. Imvuzo zishobora kuba zatumye bakora ku kigoro ni nyinshi. Mugwi usanzwe uhari turazi yuko uheruka kuja ku rwego rw'imigwi iba yitwa kwikora neza, kandi ubwo rwego iyo mugwi warushitseko utegerezwa kwiyubara, ni naco gishobora gutuma uwo mugwi ushobora kuronka uburyo ukoresha ukaronka abawufasha. Murabona yuko Burundi buri ko buragerageza gusubiza hamwe n'umuryango w'ibihugu by'Iburayi, bishoboka yuko uwo mugwi wo buri kugerageza kwikubita gashi kugira ngo kumbure nimba umuryango w'ibihugu bya Burayi mu by'agateka kazi na muntu barabihegaze ko kugira ngo bashobore kuraba yuko busubira gufashanya byoshikare ugasanga uwo mugwi uri kugerageza kwikubita gashi kumbure kubera abafasha Burundi bashobora kuba bavuze yuko uwo mugwi utagerageje ngo uhindure kumbure ifashanya batawuziro. Tugasaba yuko na Gerazio kwikubita gashi akamenya yuko ivyubahiro n'ivyicaro aronka uno munsi ari kubera abanyagihugu bamusavye yuko yo bavugira yuko yo kontrola ivyo leta ikora. Sinibaza yuko yicaye hajya mu kigobe nk'umukuru w'inama nshinga mateka kugira ngo akomere amashi leta ayifashe mu gukora amaruregwa mu bijanye n'ibyo guhonyanga agati y'akazi na muntu. Si bibanza by'iguha impigi ubwicanyi n'abicanyi, si bibanza vyo gutuka no kuryagomba abantu babariko bakora ivyagati y'akazi na muntu
naho urongoye CNDH yasiguriye abashinga mateka ko bivugwa ko agateka akazi na muntu kahonyanzwe iyo vyakozwe nabo mu nzego za leta abashinga mateka bamubwiye ko uwo mugwi wosubiramo ico cegeranyo hakongegwamo ibibuze kandi bakagira icegeranyo kidahengamye. Aha akabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri wa 19 ruhuhuma mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari ikiganiro ku isoko.